Abantu benshi hagwiriyemo abakenyezi bari bijikiye kuri parake ahasanzwe yakorera sentare nkuru isubiramo imanza ya Bujumbura. Bamwe bagifise ubwoba n'agahinda baguma baza kuraba ubukwe kwa kugandagura umukenyezi wiwe, abandi ntibihangana kuko amosozi yabatanga ku maso babonye se umukenyezi Louise Hagabimana yagandaguwe n'uwo bari bubakanye. Mu ntahe kibiriraho umushikiriza manza mukuru wa leta yavuze ko arega OPPN Prime Nduwimana intwazangabo mu gipolisi yari vise pete rya major ko yagandaguye yabiteguye kandi akoresheje inkoho y'akazi umukenyezi wiwe akomeretsa bikomeye umwana wiwe w'amezi 8 ubu ameze nabi ahagwari. Uwaserukiye leta yemeje ko uyo yagirizwa yiyemerera icaha kandi ko atako yari kugira kuko ibyemezo byose bikwiye bihari ko yakoze ubwo bwicanyi. Ahawe ijambo Prime Nduwimana yemeye icaha naho yavuze ko hari ibyo atemera kuko atigeze ategura ubwo bwicanyi ahubwo atazi ibyamushikiye. Uyo yagirijwe icaha yabwiye sentare ko aheruka agiye kugura amayinite ya telefone agarutse agasanga umukenyezi wiwe ariko agwana na Renilda umukobwa yari yazanye gukora mu kirabo, niko guca akanga umukenyezi wiwe ko agira murasi nkuko yabishikirije yibaza ko mu nkoho yiwe mu bwoko bwa pistole atamasasu arimo. Atangazwa no kubona yihekuye ivyamiriwe kure n'uwaserukiye leta muri urwo rubanza. Oscar Rumera Magabo akaba yabwiye sentare ko ubwo bwicanyi bwateguwe kuko iyo Renilda yari umuhabara wa Prime, arico gituma bashwanye n'umugore wa Prime kuko iyo mwigeme yashaka kurara mu nziwe nawe akabihakana. Ivyunganiwe na se wa Louise Hagabimana mu kwemeza ko Prime Nduwimana yari yarahize kwica umugore wiwe. Umutama Aroni Gahungu akaba yavuze imbere ya sentare ko uyo mukwe wiwe yanamusanze muhiriwe aramwibwirira ko azokwica umukobwa wiwe akamuzana ari kiziga kandi atakindi bafata ro gushaka kumuzanira ko abandi bagore mu gihe bari bavyaranye abana batandatu. Icemeza rero ko ubwo bwicanyi atari manuka. Kiretse ibyo, uwaserukiye leta yerekanye ibisigarira by'amasasu bibiri vyarashwe Louise mu kwerekana ko ubwo bwicanyi bwakozwe nkana. Aca agira ko asabira umunyororo wo guherayo major Prime Nduwimana yisunze ingingo y'amajana 214 n'iy'amajana 215 mu gitabo ca kabiri c'amategeko mpanabyaha zijanye n'uwakoze ubwicanyi yabiteguye. Ku ruhande rwabuze, Aroni Gahungu yasabye sentare indishi y'akababaro y'imiliyoni 250 no kuraba inge nazotunga abana asigiwe n'umukobwa wiwe atigeze akosha. Nayo Prime we yemeye icaha ariko acasaba gucibwa inkoni ngufi kugira aronke ingene yorera abana. Sentare yaciyishira mu mwiherero wamaze umwanya muto ica ishikiriza ko iciriye umunyororo wo guherayo Prime Nduwimana indishi y'akababaro k'imiliyoni 50 ko inzu yari afise igiye guhabwa sebukwe akayipangisha kugira rero abana umukobwa wiwe yasize. Ikindi cafashwe na sentare na makonte ya Prime hamwe n'ibirabo bibiri yari afise ibirimo byose bikazogurishwa bigahabwa umuryango ureza abana. Iyindi ngingo yafashwe na sentare nuko izo ngingo zica zija mu ngiro zigakurikizwa naho urwo rubanza rwo kunguruzwa. Aroni Gahungu yashimye ingingo ya sentare n'avise amakenga kukungena urwo rubanza ruzoja mu ngiro. Ahatanga akarorero k'abafatwa mu minsi mike bagaca bidegembya.
Baramupfunze hirya y'ibyo kumva arapfunguwe, ayo niyo makenga afise.
Eka na bamwe mu bakenyezi bari baje kumviriza urwo rubanza bashimye rwaciwe na sentare. Amisa Nshuti umwe muri abo agasaba ko uyo muntu yocungerwa bikomeye kuko ashobora kubandanya akora ubwicanyi.
Rugenze neza kubera ko bamuciriye urubanza rwo guherayo umwicanyi wo kwica umugore babyaranye abana batandatu. Ni ukuri bagize neza kuri uru rubanza bamuciriye.
Prime Nduwimana akaba yagandaguye umukenyezi wiwe ku igenekerezo rya kano kwezi kw'icumi na kabiri 2018 mu ijoro ryo kuwa kabiri nk'isaha 3 z'ijoro muri karitsiye Kajiji zone Kanyosha komine muha mu gisagara ca Bujumbura. Abari hafi yaho ibara ryabereye bemeza ko uyo mukenyezi yari ahetse umwana yarashwe amasasu 6. Amasasu yafashe n'uyo mwana ubarembeye ahagwari kandi atawuzi ko azoharokoka. I Bujumbura, Raymond Nzimana, Ijwi rya Amerika.